Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miliyoni za nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu kwa 2017. Muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndabahaye ikaze mu biganiro by'uno mwanya.
Mu bisanzwe imirima nka yose yarononekaye kuko n'ibigori byaba bivuga ngo byarose imvura ntabwo bizoheka. Aho usanga ikigori gihagaze ni hamwe hamwe, ibishyimbo byo turabona ko atamuntu ashoboye kuzovyimvura ntabwo bihari.
Aya namwe mu makenga y'abarundi bahungiye mikambi ya Nakivale iri mu gihugu cy'Uganda, babona ko uruzuba rwinshi rwaburabuje ibitegwa byabo rushobora gutuma baumugwa n'inzara umwanya n'umwanya. Iyo nkuru twemeye kwigaruka ko mu ntango za kino kiganiro. Ako imbere kuja makambi no kuza kwabwira iby'umutekano mu gisagara cha Bujumbura, mbanze ndabwire muri make ko muri Nigeria haraye hatowe wundi mwana w'umwigeme mu banyeshuri mu ntara ya Chibok banyurujwe n'umuharibo kwa Rama mu 2014. Uwo mwigeme yatowe inyuma yaho atorotse abagwanyi b'uwo muhari. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Muhammadu Buhari kuno wa gatatu. Yamara nta vyinshi yavuze atari uko mwigeme yatowe n'abasirikare ba Nigeria ari nawe bamushikanye ku mugwa mukuru. Uwo mwigeme aturutse inyuma y'indwi zibiri, hari abandi bashika kuri 82 baheruka kurekugwa inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati ya leta n'umuhari Boko Haram. Tukibutsa ko abana babigeme b'Chibok bashika ku 276 ari bo banyurujwe n'abagwanyi b'uwo muhari bakuye mu buraro bw'ishure aho bari, abashika ku 100 bakaba bakiri mu minwe y'abo bagwanyi. Tugaruke ngaha muri Leta Zunze za Amerika. Ina mashinga mateka ya kino gihugu ya Xavier James Comey aheruka gukombogwa mabanga yo kurongora ibiro FBI bijeje gukora amatohoza ku vyaha ko yoza imbere y'ugo rwego gusigura ibirego bijanye n'uko yahagaritse amatohoza ku migenderanire y'Uburusiya na Michael yakombowe mu mabanga y'umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro kwa Perezida Trump. Abashinga mateka babajije nimba hariho ivyemezo ku birego biri kuri Perezida Donald Trump kubijanye n'uko yasavye Comey guhagarika amatohoza yariko arakora. Ni mu gihe amatohoza yose yokogwa kuri ivyo birego asaba kubanza guca mu matora y'aba Republicani. Paul Ryan, mukuru w'inama nshinga mateka, avuga ko ibirego bisohoka bidashobora kudasamaza bisohoka uko biri kose bidashobora kubasamaza kujanye n'imigambi bihaye kurangura. Ni mu gihe mu 2018 ari uhategekanyijwe gusuzuma ibikorwa by'ikiringo cha Perezida Donald Trump. Umugabane wa Buraya, Perezida mushasha wa Faransa Emmanuel Macron yaraye agenye abagize leta yiwe kuno wa gatatu. Umunyepolitike aturuka mugambwe w'abasosiyaliste Jean-Yves Le Drian yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, niwe yagenywe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Ufaransa n'ayandi makungu mu kiringo c'imyaka itanu yaramaze muri ayo mabanga ku ntwaro ya François Hollande. Le Drian niwe yagenzura ibikorwa vya gisirikare mu gihugu ca Mali, Republika ya Centrafrica, Iraki hamwe na Siria. Ahambije rero Edouard Philippe yagenywe mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere kuri no wa mbere nyene. Bruno Le Maire niwe agiye kurongora ubushikiranganji bw'ubutunzi, numwe mu bashikiranganji batatu bavuye mu mugambwe w'abakonservateur. Ntutizi Jugi Amerikani kiganiro iwanyu mu ntara, muriko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, na ku rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihera mu yavugwa mu by'umutekano ibujumbura neza na neza muri quartier ya Gikoto iri muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara Bujumbura mu Burundi haraye hatewe grenade ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge wirika neza ariko araca ijyanino ino nkuru ku Vejo Eloge mwiriwe
Munawe neza Diane
Vyagenze gute ivyo grenade
Ego Diane hari hafi ngeze cyahazi n'ibintu bitatu ahiyo grenade yatezwe abantu bicaye Yuhande yungu kwa hashitse ni hagati ya maru hanyuma wanyene hacha ikaimu na wandu watatu hanyuma wandu watatu wakomeleka jano kwa muganga ije hashika wandu wawako wafisumu wabaro wandu nago wafisumu heburo chane chane wakile wakijumbi kana ingene ilitero chabaye mugihe au hanu wandu wakijumbihe babanye neza mbere y'abatubwiye yuko yahora agenda n'igihe cya saa nane nijoro agataha abandi bati nk'iki gihe amatara aba yacitse ku mugwa mukuru w'Ubujumbura hari abantu baba bafite ahantu barara umupira iyo mupira mu bihugu bya Buraya tukagenda akagaruka amasaa tanu nijoro atakintu kidukomanze abantu rero barafite umubabaro kandi n'uwo mwiheburo y'ukuntu hasubiye kuboneka ibyo bitero mu gihe hari umutekano n'abantu bafatanye mu nda abo mu Gikoto na Musaga
Eloge uratubwiye ko ari batatu bapfuye abandi batatu barakomereka abo bapfuye ni bande hama bayiteye boba baramenyekana kugera ino saha
ego Mediane abantu bapfuye igipolisi kuva nijoro cyatubwiye yuko abari mu gwaruka bw'umugambo w'ubutegetsi CNDD-FDD imbonerakure ariko babajejwe intwaro bavuze bati icyangombwa nuko barabarundi birabaje kuko akitwe nk'abarabyeje intwaro turaba igitugiwe na mutanteri wa muha Kabura akitwe mu bisanzwe abanyagihugu bose ko dutwarira bose ariko igipolisi cyatwemereye ko gwaruka bw'umugambo w'ubutegetsi CNDD-FDD ariko nabo kugera ubu ntibaramenyekana igipolisi kiri mu matohoro
Eloge hari amakuru ariko aracana cyane ko ku mbuga ngurukana bumenyi yashikiri avuga ko hari abantu ijana boba baciye bafatwa nyuma y'iyo grenade yatewe byo bari ivyo canke
amakuru nagena yabonye igihe nazindukira ariko ndayasoma ariko abajejwe intwaro n'igipolisi batubwiye ko hafashwe abantu mirongo itatu na bane bafashwe mu bikorwa bisanzwe by'ugusaka bisanzwe bibatura abantu batakwije badafise urangamuntu cyangwa batanditse muri amakare y'ingo abo rero abari intwaro batubwiye ko zibotse ko ata abantu bitekwa baraheza barihe amande basabwa n'intwaro kubona batakurikije amategeko maze baheze batahe ariko ku bijyanye n'ibi bitero hari abantu batanu bamaze gufatwa niko abajejwe intwaro n'igipolisi batubwiye mbe muri abo batanu harimo n'uturuka mu gihugu cy'u Rwanda niko batubariye batanu ibyerekeye igitero nibo bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza ari itatu na bane nabo bafashwe mu bikorwa rusange bisanzwe igikorwa igipolisi gisanzwe gisa cyo gusaka kiraba abadakwije n'abazitwa muri amakaye y'ingo
urakoze cyane gose Eloge wirika neza kuri uyu muco duhaye turazahandi hato kugukenera mu makuru yacu kugira ngo ushobore no kuduha amajwi amwe amwe mu bo muzo amwashoboye kuvugana
urakoze na
Na bice ku masonga mu ntango hari ubwoba bw'inzara ishobora gutera mu ikambi impunzi na Kivale muri Uganda ubwo rwawufatiye ku ruzuba rwinshi rwatse muri iyo kambi imirima ikuma ivyo navyo bikaba vyagiye kunyugwa nuko hafashwe ingingo yo kugabanya urugero rw'ibifungurwa impunzi z'abarundi zahungiye ngaho na Kivale zihabwa ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo
mu gihugu ca Uganda impunzi z'abarundi ziriyo ntizashikiye kurera amaboko abatari bake bace bijukira ikirimo ku mwaka bimbura kabiri isizeni ya mbere ni isizeni ya kabiri ariko ubu bihe ntibyabaye byiza nk'uko uyu mutware yaganiriye n'ijwi rya Amerika byemeza
uko imbura twimbura amasizoni abiri iyari isizoni igira kabiri ya mbere yabaye nabi nayo nyine umwimbu ntiwashoboye kugenda neza n'igira kabiri nayo irabaye nk'iya mbere nico gituma inzara igiye kuba ndende cyane muri no nkambi icyashobora kudufasha nk'impunzi no kurima utu turima bagiye baraduha tukadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza ibyo byari bidutunze ubu rero kubera ko izuba rimaze kwaka abantu bakarima ntibimbure nicyo gituma abantu bamaze kugira ubwoba burebure
biteye ubwoba cyane impunzi ibitegwa byakariye cyane n'urwo ruzuba nibiterwa mbumbarugo impunzi zahora zikora ko cyane
icashobora kudufasha nk'impunzi no kurima ututurima bagiye baraduha tugadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza
ibiterwa byakariwe cyane mu byo mwahora murima nibi
ibiharage byo byo nta witeze umwimbu na mukeya w'ibiharage kiretse nkubu akavura kasubiye kugwa niho abantu bazashobora gutoragura ibigori bike cyane ariko naho ubundi ibiharage byarumye nta nibiraye bahora bagerageza kubirima n'ikindi kizokira muri iki gihe kubera ko akavura kabonetse ni imyumbati yonyine
ariko ngaha anyumenga hanini mutunzwe n'ibigori
ina cyane cyane ibigori nibyo bifasha abantu gusumba kuko birimo byose babikuramo imboga bakabikuramo n'ubugari nabyo byarasinzikaye nk'ababitekare kiretse ababiteye ubwa nyuma nibo nabo biteze kuzobona duke ku musaruro bahora baronka
mu bisanzwe imirima nka yose yarononekaye kuko nibigori byaba bivuga ngo byarose imvura ntabwo bizoheka namwe aho muca mubiravye murabona ko atakihari atari nyene nkani hamwe hamwe usanga ikigori gihagaze ni hamwe hamwe ibishimbo byo turabona ko atamuntu ashobora kuzovyimbura ntabwo bihari cyo babihari nk'ubu ntitwadufisinzara twatugeze aho tonora tukagasanga inzara ariko iragabanuka ariko inzara igumira imwe nuko nyine
imyaka yarumye ku mabarabara mugiye murareba ibigori byarumye bigwara mpongwa kabisa nta kintu dushobora gusarura n'ibiharage byarumye
hari ingaruka zabyo murabona
ingaruka turazifise kuko gushika n'ubu nta kintu dushobora kwizera ko tuzimbura
ibiterwa byakariwe cyane n'ibi
ni nk'ibiharage n'ibigori imyumbati nayo twari twarateye ikibazo ntabwo ishobora kwera kuko ntibwashoboye no gukura bwagumye bwikwega kubera atamvura yabonetse
igoye bikiriko imfungurwa bahora bagaburira impunzi zaragabanijwe ahereye ku mpunzi zitwa ko zimaze igihe kirekire kuruta izindi aho mu kambi na Kivari
umaze kumva ko impunzi yo bihabwa ibiro bitatu kugira iz'ibiryo kwezi ibyo biro bitatu nibaze ko n'imisi itatu bitotunga umuntu namwe nico mwiyumvira bakaguha ibiro bibiri ngo bijye ukwezi by'ibishyimbo ntabwo bijya n'imisi itanu ivyo byose ubijya mu gatondo ukabigira saa sita no ku mugoroba ntivyokunda urere impunzi aho turi ntitukivuga ngo turashobora kujya ku mwanya ukwiye usaba urindiye ko buca bukeye ukirirwa nk'uko utahari kugira ngo ako karasiyo karonse kaba ko mu ijoro urumva umurango ubu twarahevye kuba tugifungure kuko urabona nk'ubu witwa ngo ni mushasha ahabwa ivyo biro 12
reka n'uyu mutware wo muri zone Ngarama mu karere ka Juru aravyemeza
ku bijanye n'ibifungurwa ntabwo byifashe neza kuko iwe niyaragabanije ibiryo kujya ku mpunzi bigatuma rero abanyagihugu b'impunzi babaho nabi kubera ko atakindi kintu bafise bikora ko
n'ibyahuha rero bigiye guhuhuka guhera ku igenekerezo rya 15 ku kwezi nyene hafashwe ingingo yuko impunzi shasha zari zisanzwe zihabwa ibiro 12 by'ibigori ibiro 2 by'ibiharage ikiro kimwe n'inusu byifu y'umusururu n'ubucupa butatu bw'amavuta ubu bagiye guhabwa igice cy'ibyo bahora bahabwa iyo nkuru y'incamugongo impunzi bakaba bayimenyeshejwe mu nama yabaye kuri uyu wa 15 hari ingaruka mbi rero zimaze kwibonekeza nk'ubusuma mu mirima kubagize imana bakaba bafise nk'utwumbati hari kandi n'umugwi w'amarundi ariko bati kambiya na Kivare bungururiza mu gihugu cya Kenya Leonce Niyongabo ina Kivare muri Uganda idwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo imbere yuko tubandaniriza mu makambi tubabwiye muri make kuri uno wa gatandatu i Dar es Salaam hategekanijwe kuzokorana inama y'abakuru b'ibihugu umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ikibazo cy'amatati ari mu Burundi kiri mu bibazo bizokwigwa n'abakuru b'ibihugu mu mwiherero perezida w'u Burundi ku rutonde rw'abazofata ijambo arimwo ariko kugera ino saha nta uramenya n'imbazo kwitabira kimwe gusa nuko amwe mu makuru ariko aracanacana ko bivuga yuko yoba azoserukirwa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika rero rizorungika Dar es Salaam umunyamakuru wacu akore Arusha Pierre Claver Niyonkuru kwa gatandatu muzokurikirane ibizoba biriko biravugwa muri iyo nama mushobora kandi no kutubwira ico muyiteze ko muce kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com tugaruke mu makambi aho rero mwigihe abayangayanga bo mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo badangura inka zo kubaga amafaranga y'amadolari ya Amerika bavuga ko bahangayishijwe n'igabanuka ry'agaciro k'amafaranga y'amakongomani basanzwe bishugwa iyo bagurisha inyama. Ibi abo bayangayanga bemeza ko biriko birabatuma bakora bahomba. Ibyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Vedast Ngabo.
Umuyozo bigaragazwa n'abo bayangayanga mu nkambi yo mu Rusenda harimo kuba aborozi b'inka bagurisha inka mu mafaranga y'amadolari ya Amerika mu gihe abakiriya babo muri inkambi ibo babishura amafaranga y'amakongomani kandi aya mafaranga agenda atagaciro umunsi ku munsi. Ubwo twateguraga inkuru, urudolari rwa Amerika rwari ku mafaranga 1400 y'amakongomani mu gihe umwaka ushize w'2016 rwari ku mafaranga 900. Umuyobozi w'abayangayanga wo muri inkambi Bwana Gisa Virambona yemeza ko uku kwiyongera kw'agaciro k'amafaranga ya Amerika kugiye kubinjiza mu gihombo niharamuka hatabayeho kumvikana hagati yabo n'aborozi babajye muri inka.
Mugabe ingorane dufise n'izi kubyerekeye idolari yaramaze kuduga kandi nka tuzigura mu idolari natwe tubasha tuzicuruza mu mafra. Rero tumaze gucuruza mu mafra cyadusanga twe kwenda gushaka mu gihe twaguze nka mu idolari ugasanga twahombye. Ubu gushika ubu rero twasamura bingenzi vreminga tukoze turaziro nka mu mafra twa ningire mu tuhindurira nko vya idolari yaho rasi ya mafra amafra asubiye hejuru y'idolari cyo turezera cyane kandi akazi kacu ko cyo tuma kagenda neza nk'ubu n'umutari kwa dufise usanwa duheranye kubera ibyerekeye iki idolari tuguma tuyanga duhomba cyo twasaba mudufashe vraiment idolari muturukije ngo yari amasi y'amafra nandi bitari uko nubundi twebwe akazi kuba yanga karashobora kuduherana inka tuyigura mu madolari
gute
harashora hari nka 500 dollars hari ya 400 biravana n'inka urugero ingene bingana zirasumba sumbanye n'igiciro cy'idolari cy'inka nuko zo zisumbanye ubunini hari nka noyi. Ariko rero uko bisumanya hari dolari inka tuguri dolari 300 hariyo tugura amadugura 3.5 hariyo tugura 400 3.7 kuba na 500 na 600 rero ciyo shira mu to y'amafra kasanga cyaje hari mu giciro kiri kure cyane gose kiduje cyane gose wamara kuyanga rero shire muri yantu z'amafaranga maze gukura mu mushya ku mito ya exchange y'idolari kasanga twahumbye.
Si ibibazo by'amafaranga y'amadolari agenda yiyongera agaciro byonyine aba bayangayanga bahura nabyo ahubwo batangaza yuko bahangayikishijwe n'abantu bagenda bagurishiriza inka mu mavirage agize iyi nkambi bityo bigatuma bagenda batakaza abakiriya bari basanganywe mu isoko ry'inyama.
Mbo ukuntu bahaye barwitse akazi ikintu cya mbere nohera koziye mu byo mpahesha badusabye perezida wo haruguri murenga ahantu inka ziwacu z'amazibari batuzanira tubaga akoresha igikawo kuri bajya abantu biwe baba fornisseri ba fornisi nka ngaha mu isoko abere kukuntu bazana inka nk'akaro nk'inka president haye ravuga hijya yezo bayi bayiduha ku 1360 mwene turayana twambwira ati inka ni 3.5 muga yanka tarayitanga kubaza kuyijya mu mavirage 1364 ni kuvuga bamwe bajya zanka aribo bahaye badutesha urubuga ngaha bajoza kuyibaga we wayikokeye wayisize ugarwe kiwawe ba bantu azijya kubera ari mu kopa batamera maragara batanze batwara kilo akagirwa muri byo 10,000 wamara kuza kumwishyuza kubwira ati nta kintu nayakuye mu cyo bituma basabana ziherana kamubwira ati jewe nta kilo sinosora kuguha njya amafaranga batanga make make wewe ukasaga ujya yisinjya nka ariko kwegana na bamwe ni wa mufuniseri yazana inka agacagenda aravuga ngo abusebo ngaha mu nkambi baheranye inka kumbe bihaye biva kuri bo bahaye bazitanga ku bantu b'inyuma.
Niyo nkuru Jean Marie ni impunzi yo mu Rusenda akaba n'umuguzi w'inyama asaba bayangayanga ko bagabanura ibiciro by'inyama kugira ngo bakomeze bahahe nk'uko byari bisanzwe.
Sega kuguzi inyama inyama zirazimbye ikiro n'ibine n'atanu kuvivanye n'uko amadolari yadutse sasa badandaza n'aba amadolari barakuntu bazo bigenza kugira amadolari amanuke ibeyi.
Bese inyama mbere zari bimeze gute mwaziguraga gute ariko kuri none bimeze gute
kari mbere inyama ikiro cyagura 3.5-4 utaraduze gusika ko yavyoza 5,000 inusu 2.5 irobo baguha 2,800 bavuga ko baguma batwiba gose.
Ku ruhande rw'aborozi bagemura inka mu nkambi yo mu Rusenda batangaza ko batangiye nabo kuzajya bagurisha inka zabo mu mafaranga y'amakongomani nyuma yo kubura amadolari ku isoko ry'inka. Aha bakaba nabo bavuga yuko bagifite imbogamizi za bamwe mu bashefu b'amavilaje agize inkambi yo mu Rusenda bagura inka ariko umunsi wo kwishyura wagera bakabura amafaranga. Tubamenyeshe yuko muri inkambi yo mu Rusenda abayangayanga babaga inka baba bavanye mu misozi miremire yo mu Bibogobogo aho hari igihe babaga inka buri munsi. Leta Singabo kubwijwe ry'Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Turacari mu makambi kuri no wa kabiri umugwi w'umupira w'amaguru wo mu ikambi ya Mahama waragendeye mu rugwi wa karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda uri mu cicaro ca kabiri mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Abasore b'Imahama batangaje abantu ku buhinga berekanye muri urwo rukino rwarangiye iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Hari n'abatashe bizeye ko bashobora guhabwa akazi ko gukina muri uwo mugwi wa Rwamagana nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
Akamwemwe niko kagaragara ku maso y'abasore bo mu ikambi ya Mahama inyuma y'urukino rwabahuje n'umugwi wa karere ka Rwamagana. Abasore b'Imahama bamenyesheje ko banezerewe kubona baronsa karyo ko kuja gukina bakabona aho ubuhinga bwabo bugeze. Bamenyesha ko gusohoka ikambi ukaja guhura n'urunganwe bitabona bose.
Kuba nasohotse ndabyishimiye cyane, bintera ingufu kuko hari ndabonye levo ngeze ko paraporo y'ubwo nari nkiri hajya anye ndavye n'abandi bene wacu bari hanze y'inkambi. Hari icyo tumaze kugera ko tubonye dukwiye gukosora kuva umuguko ivuka twa dufise visio yuko dukeneye gukora kurushirizaho kugira ngo tushobore kubona imigwi natwe dushobora gukinamo kugira ngo turonke igishobora kudufasha mu buzima bwacu busanzwe.
Namahirwe kubera ni ibintu twari twagambiriye kuva kera, twari dusa nk'abantu bafungiye hariya ngo n'amahirwe dushobore kuronka ku buryo dushobora kuza kuyerekana mu bandi taradasi dufise. Turabishima rero tugashimira n'abayobozi nyine y'ubuneshisara yabyumviri
natwebwe. Turishima kubona turiko turasohoka hanze y'inkambi mu mahoro. Nabyo ni byo guhishira mu mutwe ngo iri mu nzi cyangwa iki, kweri turi mu nzi nabyo duhakana, ariko naho turabyishimiye kubona ukuntu abavandimwe batwakiriye, kubona natwe turi mu bandi bana amahoro n'umutekano turabyishimiye.
Umwe mu bakinyi b'uwo mugwi wa Rwamagana yamenyesheje ijwi rya Amerika ko kubona impunzi zikina zikidagadura ari ibintu byiza cyane.
Ah vraiment ni ibintu bishimishije cyane kubona abana b'impunzi bakira umupira ku rwego rugeze ruri hariya. Ni ibintu bishimishije cyane, ahubwo bya byiza bagiye bakomeza bakina n'abandi nabo bakagira ibyo basangira.
Ubona hari nk'abo bagira akamaro gihe boje mu gwanyu.
Barimo benshi cyane kuko nyine football aba ari imwe ni amahirwe gusa abantu bamwe bagira kurusha abandi.
Aho mu ikambi ya Mahama inkino ziramaze gufasha abasore n'inkumi batari bake kuva mu bwigunge. Aster Tuyikorere ajejwe igisata cy'ugwaruka no guteza imbere inkino ahimahama amenyesha ko ugwaruka rwijukiye inkino rufise icyo rusumbije abandi mu ndero.
Kwa mbere zituma zikora abantu mu bwigunge hama tukokipa abajene benshi cyane kugira bareke kujya mbiyo biri mu yindi ishobora kuba imigwi y'ibyara mutwe cyangwa imbere tukarinda n'abakobwa kugira baze ku bapatisipe mu activity ya sport kugira birinde ndazinda ndetse n'ibindi. Kumbe n'abandi bishomeri bareke kwihebura kuko batafite akazi ariko baruhe occupation baryoherwe umwe no kugira ngo principe amatara y'abajene iyo gumanti bera bahoze bakina abandanye bakina amatere yabo mbere bishobotse amatara bashobora kubatunga.
Ndayisaba Kabudiuse arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ikambi ya Mahama rigizwe n'imigwi icumi y'abahungu n'itandatu y'abakobwa amenyesha nawe nyene yuko akamaro k'inkino aho muri iyo kambi ari ntangere mu ndero y'ugwaruka.
Kuva aho inkino zitunganirijwe mu ikambi ya Mahama ibiyobyabwenge byaragabanutse, ibyo bita ibiyayuramutwe byaragabanutse kandi byarashoboye kuza ziratwibagiza ibibazo twagiye turacamwo kugira ngo dusubize ubwenge ku gihe kandi dutere tuje imbere mu bijanye na siporo. Hari haribonekeje ibijanye n'inda z'indaro mu kambi aho tumaze gutunganiriza inkino byaragabanutse.
Wari yaserukiye Haser atashimiye ko dukoresha ijwi ryiwe yatumenyesheje ko inkino zifasha cyane iryo shyirahamwe mu gushikira urwaruka. Amenyesha ko iyo abana bakina umwanya wo kwiyumvira nabi ubamuke bigatuma ingeso mbi zigabanuka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bijya bije biranuga nuko karivye kandi bihu ngo ni bihu akarira zikomeye ndakubwiye ko atarivye
nivyo
nivyo
eka sivye
dupinge dupinge utangike
mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika birabeshe zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero uno munsi ivyo tubeshuza na makuru ariko aracana cana ko kumvuga ngurukana bumenya avuga ko abantu ijana bo babafashwe bahogwa grenade yatewe mu Gikoto ni muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura i Burundi. amakuru rero nkuko mwajumvise muri no ntango siyo kuko abafashwe ari 34 abo nabo bakaba bafashwe mu bikorwa bisanzwe byo kugenzura abanditswe mu makaye y'ingo n'imijyango abo abenshi muri bo bakaba basanzwe atabi papuro vya ngombwa abafise ico bikoze inyuma yo grenade yatewe igahitana imisore itatu imbonera kure kongera igakomeretsa abandi batatu bari ngaho mu gikoto hafashwe abantu batanu kumvoza amatohoza muri abo batanu bafashwe hakaba harimo umunyarwanda mukaba mufise amakuru yabayo canke atariyo mushaka ko dusabikanya tukabafasha gutohoza canke mukatubwira ibindi byinshi mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com. Inkuru imwe y'igitega imbere yuko dusezerana na makenga y'abarundi baba hadiko harategurwa kuzokubaka ingoro y'amakoraniro y'inamashinga amateka na nkenguza amateka mu ntara ya Gitega aho naho abanyagihugu bakibaza yuko bashobora kwakwa ubutaka bwabo umwanya n'umwanya ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Umutumba wanyabututsi uri mu manuko ushira uburengero bw'igisagara cha Gitega muri komine ntara ya Gitega kuri uwo mutumba ni bari ko barategurwa kuzokubaka ingoro izokora hamwe n'amashinga amateka n'inkuza amateka. Leta y'u Burundi ibicije ku muvugizi wayo Philippe Nzobonariba yerutse kumenyesha ko ihafise amahegitari 7 mu gihe hakenewe ikibanza kingana amahegitari angana 70. Philippe Nzobonariba amenyesha ko leta itegekanya guca ikora ku matongo y'abanyagihugu bari impande y'izo hegitari 7 ziri mu minwe ya leta ibanje kubaha umuzibukiro. Abanyagihugu bene ayo matongo amakenga ni menshi, aba ni bamwe muri abo bene ayo matongo bayaze n'ijwi rya Amerika
badukuyeho dutunzwa no kwirira nk'ibyo mu ndimo bakaca badutwara nk'izindi mazo wase tuba dufise nane tuzaca tubaho gute. Abafise umuryango bazaca bagiki abana kubona ubugo y'umuntu ajya arenze korondera udafise nk'akazi akora yirondereye twa mu ndimo nananga bakatwaka nk'izi ndimo tuzaca tufa twangara
guhumburuzo haba kubera je nk'ubu njenda hamaze imyaka 6 najenje kure y'igisagara inzi konje kwagukirwa nk'umburi igisagara kizoshikira
kugira uzuro nk'iya handi ushobora kuba usanga bigoye
turamenya n'uri mvukira hano nyine
ego me nituramenya nk'ico bazoduha yuko twoshobora kuronkamwo ahandi twokwimukira ivyo n'ivyo twobanza tukamenyeshwa ico bazodutekerera ukuntu jo bakingana
nane nk'uko vahane waharukura ubuzima bw'abana ukavaha ukagenda nk'ahandi canke nyene ukabura niyo ja ifa turabona ko ari ngorane tugiye koronka twaje abanyagihugu babiri imitsi niho twakora akajumbo niho twakora nk'uduharage niho dukora udusombe two kubigoti urumva twabagaburira ibyo mu ndimo none nk'ubu nk'abadafise nk'akazi nk'abatwege ntidushobora koronka nk'akazi dukora nta n'amashuri twigiye ishuri ryacu ryarya kwiyumbira mu ndimo utujumbo n'uduki none tuzoca tubaho gute abo bana bo bazaca babaho gute bazokora batazi rero ko bavutse ku bantu canke ku bavyeyi
nino hari abantu bapfakati benshi imfubyi nyinshi kandi zijya zirondeye twino utarose nk'ahantu cakaraka nashobora koronka ikintu gaburira abana urumva kugira umupfakazi azoronka iparasera kandi iparasera nayo irazimvye cyangwa izo mpfubyi zirino zironke ahantu ziba urumva tuba tubona ko abantu tugiye kwangana atahandi hantu tugiye kuruhukira.
Abanyagihugu barashima ko iterambere izoba ririko riraza mu ntara yabo ariko barafite icyo basaba leta.
Twebwe ntitwanka kuhaba iterambere niriza mugabo batworohereze hanyuma batumuzirwe hakiri kare tukihaba tugende kurondera handi kugira ngo umuntu ashobore kuraba hashira umuryango abana bayaribaruze.
Nuko bo duhumuzibukire hakiri kare tukubaka utundi turure nuko bo tubyira imbere y'igihe niyo mezibukire naho bo batarayiduha bakatuteguza by'ukuri tukamenya umuntu umwe wese icyo yofata n'icyo yore.
Philippe Nzobonariba yari yavuze ko habaye umwumvikano hagati yabo banyagihugu bene ayo matongo n'intumwa za leta ariko banyagihugu siko bavyumva. Uno mukenyezi ari muri abo bahasa amatongo ati
nta kintu na kimwe gushika ubutuzi nubwo badaserukira tubabajije bakutubwira ko nta na kimwe tuzi mbwa tukabona ko ibikorwa umenga biriko bitera bije imbere.
Uyu nawe aremeza ko yagiye mu nama y'abahuje n'abashinga amateka batuwe mu ntara ya Gitega abaserukiye ubushikiranganji bujeje vy'amatongo n'abaserukiye mu gw'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Uwo mukenyezi mwirimizi avuga batanezerejwe n'inyishu zatangwa n'ababijejwe
nk'uwujejwe eterebye yaciye avuga ko naho boturungika mu cendajura tacu canke za kigamba
ugacura bangu muntu asanzwe yisumamwe mu gisagara yaje ari busembere bagaca mumbeka amabayi afise umujyango ino afise naho yisumama cyane urumva twebwe yaraduteye amakenga
imijyango irenga gati jana nifise amakenga bizohava yimugwa kubera izo nyubako Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Alakoze Fidele mwakoze na mwemwatwumviriza Innocent Kimenyi Diane na hazwe na ingenieur Justin tubifurije kurora nigwa mu banyu